Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi mbahaye ikaze muri iki kiganiro iwanyu mu ntara. Mu Burundi, umukuru w'umugambwe CNL muri komine Buhiga niyo muri mu ntara ya Karusi yitwa Etienne Ndayizeye yaraye akatiwe gufungwa imyaka itanu mu rubanza rw'ikibiriraho aregwa gutunga intwaro atabifitiye uruhushya.
Twarumvise bavuga yuko ari igipolisi cyo bacabishizeho, ariko sivyo. Kandi muri politike ni kimikino ya politike kinwa.
Uyu ni François Xavier Ndaruzaniye, umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Izere Ntiwihebure. Ni mukanya mu makuru yo mu ntara. Mbere yuko twinjira iwanyu mu ntara, mureke mugenzi wacu Aloys Bigirimana abanze atunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Igihugu cya Turukiya caremeye gutanga agahengwe k'amasaha 120 ko guhagarika intambara mu bitero kirimwo n'umurwi w'abarwanyi b'abakurde mu buraruko bwa Siriya. Icegera cya perezida wa Amerika Mike Pence yabitangarije i Ankara ejo ku munsi wa kane, inyuma y'ibiganiro byamaze amasaha ane ari kumwe na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Pence yashikirije kwa kugahengwe kindwi arakagiye ko guha abarwanyi b'abakurde kugira bave mu karere k'ibirometero 32 ku rubibe rwa Turukiya na Siriya. Pence yashikirije ko Turukiya na Amerika bemeranije gutunganya ibiganiro kuri ako karere nyene gateye ibibazo n'ukuntu bazobandanya kugwaniriza hamwe umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ni mu gihe bamwe muri abo barwanyi baza baratorotse kuva Turukiya itanguye ivyo bitero. Trump yashikirije ku uyu mwumvikano utumye ibihano mu by'ubutunzi yarafise kugira afatire Turukiya bitagikenewe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa kane kumushikiranganji wiwe ajejwe amasoko ntanganguvu yasezeye muri ayo mabanga. Rick Perry yari mu bariko barabazwa mu matohoza ariko arakorwa n'abashingamateka ku vyaha Perezida Trump akekwa ko byotuma yagirizwa akaburana atsinzwe agakugura ku butegetsi. Iri tangazo riserutse haheze umunsi hashizwe habona ikiganiro Perry yagize cemeza ko yategetswe na Perezida Trump kuvugana n'umushingwamanza wiwe Rudy Giuliani ku vyagirije vya ruswa n'igihugu ca Ukraine. Perry yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi kw'12 umwaka w'2016. Yari umwe mu bashikiranganji bari barambye muri iyo leta ya Trump. Abategetsi b'umuryango umwe bwa Buraya bafise icizere ko inama nshingamateka y'Ubwongereza izotora yongere yemeze amasezerano kwisubirwamwo ry'ingingo zo kuva k'Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya. Bitekanijwe ko abashingamateka b'Ubwongereza bahura ejo ku munsi wa gatandatu, ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu nama nshingamateka y'Ubwongereza iza yamaze kuvuga ko itazoyemeza. Umushikiranganji wa mbere Boris Johnson hamwe n'ubumwe bwa Buraya bashitse kuri ayo masezerano mu gitondo cy'ejo ku munsi wa kane, mu gihe hasigaye indwi zibiri z'ikiringo Johnson yihaye cyo gukura Ubwongereza muri uyu muryango, haba amasezerano canke atahaba. Abanyagihugu baharanira ubwigenge bw'intara ya Catalonia barongeye kwihereza amabarabara y'i Barcelone ni muri Espagne hari ku munsi ugira kane ejo kuwa kane nyene. Perezida w'intara ya Catalonia ya Espagne yemeje ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira hatunganywe kamarampaka ku bwigenge bwabo mu myaka ibiri iri imbere. Iyo myiyerekano yatanguye inyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu iciri abanyepolitike bashikikiye ubwigenge igifungo c'imyaka iri hagati y'icenda na 13 ku ruhara bagize muri kamarampaka yo gutandukanya Catalonia na Espagne. Ibwirizwa shingiro rya Espagne rivuga ko Espagne itagaburwa kandi ko wese azobigerageza azobonwa nk'umugizi wa nabi. Umurwi muri Afghanistan washikirije ko abasivile benshi bishwe canke bakomeretse mu mezi atatu arangiye ugeranije n'abafuye mu kiringo cy'amezi atatu mu myaka 10 heze. Ibitigiri vy'abishwe mu mezi 9 ya mbere y'umwaka bishika ku basivili bihumbu munani onivuga ko benshi muri abo bishwe n'imihari irwanya leta Tadamichi Yamamoto intumwa idasanzwe mu nyamabanga mukuru wa ONU muri Afghanistan avuga ko ari nkenerwa ko haba ibiganiro bishika ku guhagarika intambara Burundi no kumvikana mu bya politike
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru y'iryo no hino tugejejeho nshuti zacu mbibutse kwiyingiye ari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet mukurikire aya makuru ni kuri wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi sentare nkuru y'intara ya Karusi yaraye ikatiye umukuru w'umugambwe SNL muri komine Buhiga yo muri iyi ntara yitwa Etienne Ndayizeye yakatiwe rero igihano cyo gufungwa imyaka itanu yagirizwa gutunga ibirwanisho atabifitiye uruhushya mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru
Etienne Ndayizeye yaburanishijwe mu ntara y'Icese y'ikibiriraho kuri uyu wa kane mu ijoro muri sentare nkuru ya Karusi yarengane rukaba rwagiye kurangira bwije cyane nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro uwo munyamabanga mugambwe senere muri komine Buhiga yari yahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo imuhiriwe polisi n'ibikono bibiri by'amasasu kandi byuzuye izo byafatiwe munsi y'igiti kivoka inyuma y'isakwa ryabaye mu nziwe ariko igipolisi kibura ikintu na kimwe kitemewe kihatora Umwe mu bari baharagira ati ni nkaho igipolisi cyari kije gutora ibintu cyabitse abapolisi berekeje aho hantu nyene vyari nk'uko mengo bari bahazi ikindi nta rumena rukeya rwari kuvyafashwe vyaraboneka ko ari umuntu yabihateretse mu kanya gato imbere y'uko igipolisi ari hano hagati y'akazi na muntu izere ntiwihebure akaba navuka aho muri Karusi ari mu bavuze cyane ku ifatwa y'indongozi ya senere
twarumvise bavuga yuko ari igipolisi cyo bacabishizeho ariko sivyo kandi muri politike ni kimikino ya politike kinwa kandi byaragaragaye yuko no muri komine Nyabikere utwara uwo mugambwe muri komine Nyabikere yarafatanywe grenade muhira n'uhebure twagomba dushikirize no ku bwa mbere twagomba tuyamirize iyo ngendo mbi iyo umuntu w'umusivili atunze ibigwanisho atabirekuriwe ni bibi cyane abafisi yindi ntumbero ya politike itari nziza yuko zohavura ahungabanya agateka kazi na muntu nagateka ka muntu ka mbere n'ubuzima bigaragara ko igamije kuzohungabanya umutekano w'abene gihugu na cyane cyane muri iki gihe twimirije amatora
ariko abanywanyi ba SNL n'abahenshi bagiriza abajejwe intwaro butungane n'umutekano kutaborohereza Epimaque Mugisha arongoye SNL muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu yabigarutse ko mu minsi iheze hariko kugururwa ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine
Bugendana Bugendana sinya kubivuga inyankamara yihohotewe niyo bishitse kitwara mu butungane itungane ritwa arapfungwa bonyine bashatse bakamurekura cyane utwiwe yabamutwaye ntadusubizwe arabe mu gihe tuba tubanze kuko n'ababanyi ni bene wacu ni inshuti n'ababyara ariko bobo umenga bafise ikibakingira gikomeye cyane tutazi icyaricyo turafise n'indongozi abona kwita abategetsi turabona neza ko aho duciye hose bagenda baduteka imitego tuvuga yuko dukunda guhura n'ingorane cyane cyane zo gukubitwa kutwiba amatelefoni kuguma aho duciye hose baduca imitoki ahandatsi twabonye na kare abaje gufata amasanamu kugira ngo baze kuyatanga mu nzego n'amapurake y'amamoto twabonye ko bayanditse hanyuma no mu gatondo hariho umutumba hariya kuva tuvuze ko tutokugura ingoro ngaha baciye bategura kuza kudutegera mu nzira reka n'ukuri iyo misoro yabo barayitegura vy'ukuri bikwiye ibyo batwagiza mu manama bakoresha ku mitumba no mu bucimbiri udukorana n'abakoroni dukorana n'abasi
mu biba byose ndaruzaniye abafite icyo hano muri rusangi
twagomba dusabe yuko abanyepolitike ubu bogerageza bagakoresha inzira atari violence amajambo yaba ka majambo yubaka bagakoresha abene gihugu bari mu migambwe yabo batashaka kubacanishamo badashaka kubajyanisha nasaba kandi yuko abashejwe ntwaro ajejwe umutekano bogerageza kuzabarakurikirana hagire umuntu umwe ne gihugu aho nyangirwa amateka yiwe kubera adasangiye umugambwe n'uyu canke nuriya
ndayizeye yujuje igitigiri cy'indongozi zitandatu za senere mu ntara ya Karusi zimaze guhanisha umunyororo muri uyu mwaka akaba arimo aho zabutwara mu ntara babiri muri bo bagirijwe icaha kimwe nawe co gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha muri indwi kandi mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero harafashe gutwara umugambwe senere muri komine Buyengero kuva ku munsi wa kabiri Celestin Yongabo afungiwe mu gashoka ka komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara igipolisi cyavuze ko hagaritswe kumva z'amatohoza ariko Bed ntakiruta atwara umugambwe ku rwego rw'intara amenyesha ko ayo matohoza atawigeze yerekana icyo afatiye ko bamwe mu banyagihugu baba hafatiwe Niyongabo bakeka ko yabazize urugendo bagatonwa rwasa umukuru w'umugambwe senere yagize ngahe Buyengero kwa Mungu heze bamwe mu bajejwe intwaro baba bavuze kwa ibikorwa yakoresheje bitari byasabiye uruhusha mugabo utwara umugambwe mu ntara byamirira kure yakemeza ko inzego zose zibijejwe zari zayimenyeshejwe kuri uyu wa kane na hibururi mu manuko hahagaritswe utwara senere muri komine Rutovu Felix Nduwimana yaciye ajyanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi aho nyene mu Rutovu yoba yagirizwa kuba yaranze kwita umutahe umushikiriza manza mu ntara ya Bururi Amashirahamwe yigenga y'abarunda mwamwe ayo mu karere na mpuzamakungu harimo Human Rights Watch rehandi rwigenge bwa kiremwa muntu yemeza ko banywanyi umugambwe senere wa gatonwa rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka bakorerwa ihamwa kandi bari mu bakomeza guhunga igihugu nubwo hari impunzi ziko zatahuka ku bushake bwazo Eroje Urika neza Nairobi juri Amerika
noneho tujye mu Rwanda ho abantu 24 baregwa kuba mu mutwe wa RNC urwanya leta batangiye kwiregura uyu munsi kuri isaha ubu barimo bararegura nyine urubanza ruracyakomeza mugenzi wacu Asumuta Kaboyi arimo ararukurikirana abaye agiye hanze gato kugira ngo atubwire uko bimeze turi kumwe rero kuri telefone Asumuta wiriwe neza Asumuta Asumuta ndabona umurongo we wa telefone udacamo neza uko bikwiye nababwiraga rero nyine yuko arimo akurikirana urubanza rw'abantu 24 baregwa kuba mu mutwe wa RNC batangiye rero kwiregura uyu munsi noneho kuba telefone rero zitatwemereye mureke dukomeze amakuru yacu tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ubu rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko mubizi naho hari impunzi z'abarundi by'umwe ariko bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange ni muri territoire ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Epfo aba baturage rero bahungiye muri iyi nkambi ya Sange bugarijwe na malaria muri iki gihe umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagiye kureba uko bamerewe aho ngaho nyene mu nkambi ya Sange araduye inkuru
Hari mu gitondo nka saa 4 ubwo twageraga mu nkambi ya Sange twasanze bamwe mu bagwayi barenga 10 baje kwivuza ku ivuriro riri mu nkambi abandi nabo hari abajyamye hanze kudusambi kubera uburibwe bw'indwara ya malaria bazira mu Ethiopia twamusanze hanze y'igihanga arajyamye ku gasambi ariko tizuba
ndumva ngwaye menetse umutwe mubiri wose ntaho niyumva hose umengano wankubise munda nkaribwa nosaba ko nkuko arabagira neza Oza baraduho imute bakatuvura ama bakabona n'ivyo dukeneye kubera tusanzwe tujyama ngaha mu rugo bakaduha ibintu byo kwifuka
Nzeyimana Odette nawe twahuriye muri inkambi aje kuvuza umwana malaria yatubwiye zimwe mu mpamvu zituma ubu bugwayi buyubasira ari benshi cyane
Iyo malaria ntago tuyikuri Burundi malaria umuntu ayandurira ngaha bivanye n'ubuzima umuntu arimo bivanye no gufungura nabi hagihe nko kubari hanze umuntu aririga ubusa kanaburara ibyo byose bigatera umuntu atuma agwara malaria imbeho nyinshi ibyo byose nikibazo abantu kiriko kiratuma malaria itera abantu kubwishi nta kintu tugira cyo kuryama ko ntacyo twifuka kubari hanze imbeho n'ukuri ni nyinshi imvura iguye idukubitiraho nyene nta muntu aronka ntashobora kugama
Nduwimana Aimable numwe mu mpunzi zirenga ijana zirara hanze kubera kubura uzirara imbere mu nkambi bitewe n'ubwishi bw'impunzi ziri muri iyi nkambi avuga yuko ubuzima bubi barimo bugira ingaruka cyane ku bana ndetse n'ababyeyi.
Nta musegetera baduhaye na umwe. Twebwe twashitse uko no kukumbagara dukumbagara ku butaka nyene. Nta kintu na kimwe bigeze baduha kira kiti cyose turimenya. Ubuzima rero tubayemo n'abana batoya nk'aba bose, buca mu gatondo ugasanga ariko aradugumira imbeho ntironka nico tubafuka. Numva rero ingorane tuko turahura nazo, umwana agacagwari bususumizi, akabura cyajya, akabura akagira n'imbeho, gacusanga uhe n'ikibazo kidasanzwe. Kuri umuntu w'umugabo gacumenga no kugukunga umugwe mu bana. Jeje biraduteye ikibazo twebwe abagabo yaba n'abadamu kabite kibazo byo byose tiko turahangayika duhangayika tukabona ko umengo byo twahunze nubundi nubundi bakadufata nko umengo turingurube tutadusanga turingurube.
Niyo Rugira Eric ashimangira ko usibye kuba iyi ndwara ya malaria yibonekeza kensha muri iyi nkambi ya Sang bafite n'ikibazo cy'ubugivugo.
Turinjira mu rupango bakaduheza reference yo kugenda nko ku bitaro, twashaka ku bitaro bagaca babanza kagweza nk'ibinini bibiri, bagweza nka paracetamol na kamariteme kamwe ugenda ubanze ngunu ukwivuza malaria yacu nihere kandi no kunwa ibinini bigacha bitugaya cyane abona imiti unweye utariye inzara ikaguhenda ya malaria urumva ntigera ihera.
Abashinzwe ubuzima muri iyi nkambi bemeza yuko iyi ndwara baraje ishinga kuko muri kino cumweru cyo nyine hisuzumisha abagwayi ba malaria 44 aho bari abandi nabo bakoherezwa ku bitaro bikuru bya Rusizi. Gusa ubuyobozi bushinzwe impunzi muri iyi nkambi ibwo buhamye yuko abenshi muri aba Barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza bafite indwara ya malaria bavanye mu gihugu cy'u Burundi, abandi nabo bagwarira malaria ika muri sangye mu ntara kivu amajyepfo.
Asumta Kaboyi rero bambwiye ko yagarutse ku murongo abamfasha bonge baramudushakira ari ku rukiko rwa gisirikari kiranira kwiregura kw'abantu 24 baregwa ko baba mu mutwe wa RNC urwanya leta.
Niyo neza Thomas.
Niko bariregura bate baremera ibyaha cyangwa ntabwo babyemera?
Yego uri kiso byabo majoro Habibu niwe wemeye ibyaha byose ndetse akabisabira imbabazi abandi 23 cyane cyane biganjemo abari urubyiruko, abana batoya bagiye, abasore batoya ntabwo abana bagiye bavuga bati twagiye kwibona mu gisirikare twageze muri Congo ariko twagiye twizezwa akazi, twizezwa imirimo inyuranye, ntabwo twagiye tuzi ko tugiye kujya mu mitwe ya gisirikare. Utemewe arabyemera aravuga ati nka nawo nahera mbihakana kuko izi ngabo zose aba bose bari hano ni ngo bakwiye. Hanyuma ku byerekeza twe y'ingabo ariko ntabwo nigeze ngira nawe gutegeka u Rwanda kuko nigeze ninjira mu Rwanda iyo nisigira ngira no ku mupaka w'u Rwanda. Muzi rero aregwa ibyaha bine, ikite cyo kugira nabi, kugirana umubano n'ibindi bihugu, ibyo yarabyemeye. Gusa avuga ko igihugu cy'Ubugande batigeze yakirwa n'abayobozi babo ndetse batigeze banavuga n'abayobozi b'Ubugande, ariko abayobozi b'u Burundi yemeza ko bamwakiriye ndetse banamufashije no kugera muri Congo.
None se watwibutsa nimba bafite ababunganira mu mategeko abavoka?
Yego Habibu bose bafite abavoka, bose bafite abavoka. Uwunganya Habibu yavuze ati ubushinjacyaha bukwiye guhagarika ibyo gukora iperereza kuko ibyo bavuga ubushinjacyaha buvuga bavuga ko ari ibyo babwiwe byose na hadi mu mizi kuko nta bundi hari iperereza rigikenewe kuko byose ni nk'aho Habibu yabibibye. Ubushinjacyaha bwavuze ko urwego rw'abavoka rubizi ko bafite uko bakora
Asumte Kaboyi rero ndagushimiye ukomeze ukurikiranire imyiregurire yabo ku rukiko i Nyamirambo. Urakoze.
Urakoze cyane kandi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu kanya turatangira kubasangaho muri noneho mutashe abo mudaherukana.
Kabikwa kule, eza, hatwizihiye, twategura none.
Samuel we
karame karame
urakomeye
ndakomeye
nuko tangira usuhuze rero abo muderuka nari kubabwire nahuri
ndi Kigali mu Rwanda
yego yego
uza abantu bari mu karere ka Rwanda barimo baherereye mu murenge wa Byimana kagari ka Ntenyo bita kwa mirenge ku Ntenyo ndabasuhuze bose bagubwe neza
Samuel urakoze
yego namwe murakoze
weekend nziza
nawe
iyi ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda gahunda iwanyu mu ntara mutashye rero abo mudaherukana
imbaraga nimigisha kandi kwizera kutagira imirimo kubagupfuye haranirijo heza chahane itazihiba girana umunsi mwiso tunejeje tuhari yabaruhuje utehe intambwe nziza mubyaretse ababyeyi nimuhabwa amashyiri mpundu impundu nizibugurwuje
Ijwi rya Amerika ku murongo dufite Jamal. Jamal we.
Naam.
Urakomeye.
Yego ndashima.
Nuko bwiraho abawe yahuri noneho unabasuhuze.
Imaka kanya magazi nduta. Mukambi. Bana shaka ko. Si yakashime mana ari mu Rwanda.
Yego.
Abagenzi banjye Divine Muyigi Fumana Pierre Yega Muyigi Maduwa ari muri Congo na Juma ari muri Congo Mama Aisha ari mu Monge n'umwana aheruka kwibaruka na Feri na Mama Feri na vivi ikana wande wagenzi wande bose twafuze twigana abo tutakibonana nawe tubonana bose
yeye
umunsi mwiza
yeye urakoze Jama umunsi mwiza nawe
yego namwe
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mutashye abo mudaherukana muri iyi gahunda iwanyu mu ntara Murongo dufite Richmond we.
Na.
Richmond ni ryo zina ryawe?
Aya ni kwa yinga zote kijana yangu jituri.
Kuko ibyo watwandikiye kuri Facebook bya ducanze nuko bwira rera bawe yahuri unabasuhuze
ni saba yinda gusoza cyangwa sanje ntoye ni nkambi y'induta
yego
abanagira ntaje mujeyi wanje ko atatu se saba mukaye goro mu ntara ya makamba amuko gwanje nitasiyo mana je miteri ari n'isagara cyabo byumbura bibagiye kandi namuko gwanje yitwa Jambere kimasubiza ndazi batazira semene ari mu kayigoro mu ntara ya makamba bibagiye kandi namuri munanze aheruka guhunguka yitwa Irankunda Sylvestre nayo nyari ngaho mu ntara ya makamba muri komine kayigoro abantu bakibagira umugenzi wanjye yitwa Ndayisenga Leonari ari mu gihugu cya Mozambique hamwe na mama wacu ari mu gisagara cya Bujumbura ntibagiye na data wacu mu gisagara cya Bujumbura hamwe na musikanje ari muri mu ntara ya Rutana aho bita Tumuze muri komine Giharo yitwa Eresia ntibagiye n'umugabo wiwe kandi na muyomba wanje umwana wiwe yitwa Derese abantu bakibagira kandi gutashya na data wacu ari mu nkambi ya Nyarugusu yitwa Ndereyimana na mama wacu yitwa Monika ari ngaho nyine mu nkambi ya Nyarugusu ntibagiye abagenzi banje Iriberi na Leonari bari mu nkambi ya Nyarugusu nyene
yego rishmo reka duhe n'umwanya na Pascal ndibwira yuko abawe bakumvise urakoze
ego namwe murakoze cyane
ijwi rya Amerika mu kiru n'ikinyarwanda duhamagara yo nyine na Pascal nkuko narimaze kubibabwira Pascal urakomeye
ego turakomeye
wowe uherereye hehe
ndaje yari gusinya kandi muri Tanzania
yee nuko ufite umunota umwe rero kugira ngo usuhuze abawe
Kemra gijele gijambere nambere nango gita chabuna suje kugatumbi makamba na kutane kumtumbi wa raiyo. Nafjera ni kadika kwa mbele kumbi na suje nga mkambi kwa kumbi. Nangjera nasa wa yeshi mkuga ni hali yari gusiyo nangjera ni kadika. Kwa hanga ni mkuga shumi wa hali kuyoshi. Nangjera usingira na kutane mkia wa shimbo yi yangjera ki makamba. Nangjera ni kadika kwa mbele mbele yari gusiyo kadika wa rami kakana yoshi. Nangjera mhasa kandi. Abari hali mkende na vyani kabisa na mwe humre kabisa nani na kiwala kini vizanda zyawe ama reka na ngele wana kule mjipajana chama wandi na kama na ngele mbole mchama wandi mta wei anuwe mitama kongole kabisa na mjira kumitama kongole kabisa ati vikogua kote vizita kabisa wa hati la vizita katika na mwe humre ama na ngele na hati kabisa na lafuge mwosu mjiji chumurundi mwosu na vyani kabisa
yee Pasca natuke turagushimiye ukomere
Sawa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda iwanyu mu ntara aba rero nibo batashyaga ariko nisegura kubari mu Burundi mwatwereje ama numero yanyu rwose mutubabarire twagerageje numero zanyu ntabwo ziri guca mu muraka kanya icyakoze radio ni yanyu tuzakomeza kugerageza igihe bizajya bidukundira nyine tubahe umurongo radio ni yanyu nshimire kandi group umuti munganzo batugejejeho izindirimbo badufasha rero muri gahunda yo gutashya ya iwanyu mu ntara maze rero mwese ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika kandi muri isanga ya saa 10 ntibacike murakarama akwiberaho neza
Shine yakure nyeza abateyi bakuze nabashine bakure neza